mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ikaze mwese
umwitegeje neza asa n'umuntu bafite akabira k'abasomali uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka ariko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi 12 basigaye.
Uwo ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yavuga ku bantu bahagaritswe bafite umugambi wo kujya kugurisha abarundikazi mu mahanga. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imvura yasenye amazu mu nkambi y'impunzi z'abarundi Mtenderi mu gihugu cya Tanzania hamwe n'ikiganiro Ntorere Kazoza murabigezwaho na radio Ijwi rya Amerika mu kanya kari imbere mugume hafi rero ya radio yanyu. Radio y'u Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yuko tubagezaho amakuru yo mu karere duhere kuri amwe avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burusiya byatangaje ko Perezida Vladimir Putin na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuzabonana muri iki cyumweru ubwo bombi bazaba bitabiriye inama ku bukungu izabera mu mujyi wa Da Nang mu gihugu cya Vietnam. Yuri Ushakov umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa Perezida Putin yavuze ko hari byinshi byo kuganiraho kandi ko biteguye kuganira. Mu ntangiriro z'icyumweru umuvugizi wa Perezida Putin Dmitry Peskov yabwiye ibiro ntaramakuru by'u Burusiya RIA ko abayobozi baramutse bahuye baganira ku kibazo cya Koreya ya ruguru. Peskov yongeyeho ko kugeza ubu nta bufatanye buri hagati y'Uburusiya na Amerika ku bijyanye na Koreya ya ruguru. Perezida Trump ari mu Bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi 12 arimo kugirira ku mugabane wa Aziya. Mu ijambo yageze ku Nteko Ishinga Amategeko ya Koreya y'Epfo, Bwana Trump yongeye kwihanangiriza Koreya ya ruguru ayisaba guhagarika ubushotoranyi no kudakomeza gukora intwaro za nukleyeri. Abashyigikiye ukwigenga kw'intara ya Catalogne muri Espagne biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya bamwe mu bayobozi baharanira ubwigenge bwayo. Abitabiriye iyo myigaragambyo bafunze imihanda minini y'imodoka n'iya za gari ya moshi irimo imihanda yinjira mu murwa mukuru wa Catalogne Barcelona. Sosiyete ya gari ya moshi yatangaje ko iyo myigaragambyo yabangamiye ibikorwa byayo n'ingendo nyinshi. Iyo myigaragambyo ije ikurikira icyemezo cya guverinoma ya Espagne gisesa ubutegetsi bwa Catalogne. Kuri ubu iyo ntara hicunzwe na Espagne. Kugeza ubu leta ya Espagne ifite icyicaro mu mujyi wa Madrid niyo igenzura inzego z'ubutegetsi z'intara ya Catalogne nyuma yo kuvanaho leta n'inteko ishinga amategeko byayo. Espagne ivuga ko abayobozi ba Catalogne bishe amategeko ubwo batangazaga ko iyo ntara igiye kwigenga. Uwari umuyobozi w'intara ya Catalogne Carles Puigdemont n'abandi ba minisitiri bane bakoranaga bahungiye mu gihugu cy'Ububiligi. Puigdemont na bamwe mu bari bagize leta ye barashinjwa ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo w'igihugu n'ibindi birimo kwigomeka. Intara ya Catalogne ituwe n'abantu miliyoni 7 n'ibihumbi 500.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi ahongeye kuboneka abagore n'abakobwa bajyanwa kugurishwa mu bihugu bya Aziya mu minsi ine gusa igipolisi kimaze gufata abagera kuri 15 ishyirahamwe ONRCT Ouwe ton frère rirwanya icuruzwa ry'abantu rirasaba leta gushyiraho urwego rwigenga rwo guhashya abakora ubwo bucuruzi kuva mu mwaka 2016 abarundi kazi bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 nibo batwawe mu bihugu bya Aziya cyane cyane ibyo mu kigobe cy'abarabu umunyamakuru ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi Eroje Birika neza aduye inkuru irambuye
Kuri uyu wa gatatu mu gitondo igipolisi cy'u Burundi cyafashe abarundi kazi 12 cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu cya Oman bari mu kibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus bari kumwe n'undi muntu umwe w'umugabo bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu cy'u Buganda kugira ngo babandanye baje muri Oman Nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'undi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma habanje gucoroka igipolisi aribo bari baroye kugurisha abarundi kazi
igihe bafata mu gitondo igihe cy'isazi bibiri hariho umwe yashoboye guca mu myanya y'intoki abapolisi aragenda acafata imodoka ateragenda ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu Kirundo ubu rero turiko turavugana ariko haramuzana no mu nyamahanga avuga ururimi rw'ikiganda bibaza ko ashobora kuba ari umuganda w'umugabo umwidondoro we ntaramenyekana neza uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya mwa ujya mugabo umwe muri aba bagore 12 n'umunyakenya niko impapuro ziwe urupapuro passport rwiwe rwanditse ko ariko umwitegeje neza asa n'umuntu bafite akabira k'abasomali uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka ariko bashobora kuba ari umuganda ariko bose ko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi 12 basigaye
iruhande yabafashe uyu munsi hari abandi bigemeye barundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruka bushyira ubuseruka bw'u Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nabo nyine bashaka kuja muri Oman ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu ONST Ouwe ton frère yemeza ko bacuruza abarundikazi mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye mbere naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo mu ntara ya Rumonge mu manuko kugira ngo kabigatuzwe Prime Mbaruboke yarongoye iryo shyirahamwe hari ibyo asaba leta harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha akora urudandazwa rw'abantu
yo shiraho ibyo bita mu gifaransa les états généraux de l'enfant au Burundi ni kuvuga n'amaruka koma yerekeye abana muri rusangi mu Burundi kuko turabona ko ituvuza abana ni kuvuga umuntu wese utarakwiza kwizi imyaka 18 y'amavuka kandi ariko abo bana aribo bagwa muri urwo rudandazwa rw'abantu byoroshye babicamo batanazi n'ibyo bagiyemo ica kabiri dusaba leta yo gerageza ikagwanya nk'ibiboneka abana bahe b'amashuri bikiye mu kwiza bimwe twita mu gifaransa les cantines scolaires ni kuvuga hamwe bafungurira abana ku ishuri bijya bizotuma kubera ubukene abavyeyi baba barimwo vyofasha kugira abana ntibata amashuri ko iyo bayataye niho baca bagwa mu rudandazwa rw'abantu n'abadandaza bashobora batora vyoroshe murumva kandi ko vyumvikana turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandazwa rw'abantu kandi kubahana tugasaba leta ko yogerageza igakoresha abayiserukira muri izo bihugu bariyo Oman, Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere
muri ivyo bihugu mu kiringo hafi cy'imyaka ibiri gusa hamaze kugurishwa abarundikazi baba 3000
kuva mu mwaka wa 2016 uheze gushika no munsi muri wone Ouwe ton frère turafite ibiharuro biri hagati ya 2500 n'ibihumbi 3 zo bana babigeme bagiye mu bihugu twadondaguye uno munsi rero akaba ari bari barasaba ko botahukana mu gihugu cy'amavukire kuko basanze ibyo bagiye gukora arakazi babemereye atari byo habwo no munsi rero barashurashuzwa ku nguvu cyane bakubitwa canke ugasanga bakoramo ibihimba by'umubiri z'ibita traffic d'organe bakabajana no mu shurashuzi mwe bwo ikirenga ahubwo ndovuga nti hararengiranye
nubwo ishyirahamwe wese atewe ton frère ritaka hari intambwe zimwe gishimira
leta yarashize itegeko rikwanye rudandaza kw'abantu mu Burundi cyashobije kumuna nyine cyora mu kwiga ku petrol nkome ziza mu mwaka w'2014 reka mbere sivyo gusa na mu 2016 kwezi gucyenda yarashize kwigikomo kurindi tegeko rikwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bitambwe i France le virus c'est basé sur le genre ego ibyo leta bishima cyane hanyuma bikaba ari byo navyo bidufasha kugira ngo dushobore kugwanya nkena iyo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi
ishira hamwe ONS atewe ton frère rihamagara amashyirahamwe mpuzamakungu nkawe yeme gihita habimukira na UNICEF gihita ineza y'abana gufasha leta y'u Burundi kugarukana abarundi kazi bagurishijwe mu bihugu by'abarabu imigwi ishika kuri 11 igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundi kazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'2015 ku isi uko umwaka utashe amatohoza yakozwe na ONU yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwa muntu rwinjiriza abarukora n'imiburiburi amamiliyaridi 32 y'amadolari y'abanyamerika eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Tanzania aho amazu harenga 200 ariyo hamaze kumenyekana ko yasenywe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Abahuye n'ibi byago bavuga ko iyo mvura yabasize mu kangaratete kuko nibyo bari barafashishijwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR byatwawe n'umwuzure. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru niwe tugezaho inkuru irambuye.
Imvura nyinshi ivanze muyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi impunzi z'abarundi. Amazu arenga 200 harimo yubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko twabo twatwawe.
Amazu yabomotse arenga 38 aho ni muri zone ya mbere muri zone ya kane 2004 amazu yose barishyira kuko nisaba amashyirahamwe ziraguruka cyahuva amahema nayo ibyo abayiwene bakoreramo zarabomotse zose no mu isoko zarabomaguritse sana sana kuko isoko y'ahantu habi mba madatee mungu kwa kuchari bitota walifumbele jenye walangire gusara chodi ya rafi ya wakore
obo mwiyo kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basaje indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya by'ukwezi kw'11. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye n'izo mfashanyo
amaze n'igire isoko ahantu amazi yose n'iyo mu nkambi aruhukira urumva abaramye bagari cyane bamwe bamwe ko bagategeranya amabati wera sambutse cyangwa ingira ariko bofukana buke bukajyaho abantu bashaka gufika umusaya bakarindira yuko amashyirahamwe abigere yabafashe ibyo mu nzu byaratwawe nk'iby'abantu gufata by'ukwezi ari mu kangaratete yabo n'ibibazo by'umuco kandi niyo baza kureba n'ifunguro nayo ubonye iraharura agira ngo imenye gusigira neza cy'abantu bahuye n'iryo sanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nka yose.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biruko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga 100 ikomeretsa n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayo irimwo abarundi barenga 120,000. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagira. mwagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 aho ni mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 ni radio yanyu umwe rero ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Jorere kazoza,
Nurire kazoza.
Bakunze biganiro bya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira ari cyo Nurire kazoza. Muri ntorere kazoza cy'uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku bijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazaba badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wa CNTB hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sévère araganira kandi na Athanase Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turamukije tunabahanikaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kurakurikirana kino kiganiro
ukanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezi muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi y'umusenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro vy'amahoro vyabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera Burundi amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibisubire kuba muri iki gihugu muri mungingo yao vigirie harimo n'uyu mugwi ego abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira ndi abambe dushyira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo imiryango yabo gushika munsi itaramenya itashikiye ababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere ni itegeko ritugenga riratomoye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga ntibakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muzakira gute mwega
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegeko ribivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi Sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora n'ukugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ivyabo byaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzanga usanga mufisi kugwa kimwe kuri ico kibazo
urunganira igikorwa ca Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora
tumaze gutatura matata rengi bihumbi mirongo itatu ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronkengaho iritongo aririmye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byo ufasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ryabasanga igikiyago
Pereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumu ko Atanazi asanzwe kumbure ari mu ishyirahamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turamushita na Manikazi uduza kajugi Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatungo yabo wumvise ko kumbure batekanya kugikorera ko ubyakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya icyo gikorwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyo heze bigenda gute muri ico gihe
muriko
murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca dutaha uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu icyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ngikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha icyo twabishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho ni igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene birababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe
niko
bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuye yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yari imaze nk'imyaka atabirimo kuko yatakaje ibintu byinshi murakoze
Urakoze trans barakoze nabo batumire mwari kumwe nibusa bariko baratwumviza ko cyari gice ca mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice ca kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuruhaniko mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nkurereka zoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Icyo kino rero icyo kiganiro mugezweho na Radio Ijwi rya Amerika mutegurirwa na Studio Ijambo nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Tukaba tubararikiye kandi ibindi biganiro bitaha mu kanya isamoya n'igice na makuru hamwe n'ibindi biganiro ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe na engineer Peter Handre afatanije na Fasil Gebehu. Mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi. Mbashimiye mwese mu izina rya bagenzi banjye ko mwateze amatwi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.